Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Mumenya yuko umumenyesha makuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga ruba ruriko rubera ku imyiyerekano ntibamurabe ngo ava mu iradiyo iyi naka, ntibamurabe ngo ava mu kimenyesha makuru iki kinaka, ntibamureke akore mu bwisanzure.
Uyo ni Rishagira Mahoro ayoboye urwego rw'igihugu rujeje gucungera kugena ibinyamakuru bikora mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Nyamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atubwire amakuru yaduteguriye. Waramutse neza Eugenie.
Waramutse nawe Fidel, bwakiye namwe nshuti muduteze amatwi. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye abanyagihugu ko amatora ataha hazaba mu mahoro, kandi ashimangira ko akaduruvayo kabaye mu rwa mukuru Bujumbura ntaho gahuriye n'ibibera mu bindi bice by'igihugu nubwo imyigaragambyo yakomeje. Bwana Nkurunziza yavugiye kuri televiziyo ya leta ejo kwa gatatu ubwo yatangazaga ko amatora ataha y'abadepite yigijwe inyuma ho icyumweru kuzageza ku itariki ya gatanu ukwezi gutaha kwa gatandatu bitewe n'urugomo rushingiye kuri politiki. Abatavuga rumwe na perezida bagerageje gukora kudeta mu cyumweru gishize ubwo atari mu gihugu yari mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Iyo kudeta yaburiyemo ariko urugomo rurakomeje buri munsi. Ejo kwa kane habigaragambyaga basakiranye na polisi batera amabuye ubwo habofisiye bakoreshaga ibyuka biryana mu maso kandi barasa mu kirere mu buryo bwo kubaburira. Ababonye ibyabaye bavuze ko umuntu umwe byibura yakubiswe n'isasu kandi ko ashobora kuba yaritabye Imana. Ku byerekeye ubuzima, raporo nshya yasanze abakoze umuvuzi muri Guinea, Sierra Leone na Liberia bataranduye virusi ya Ebola ku buryo bungana. Byagaragaye ko icyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika kibasiye abakozi bo mu buvuzi mu buryo bwihariye, abo ni abafashe iya mbere mu kurwanya iyo ndwara. Raporo y'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ku nshuro ya mbere yarebye ingaruka iyo ndwara yagize ku bakozi bo mu buvuzi basanzwe ari bake kandi badafite uburyo buhagije bwo kwikingira gukingira amagara yabo muri Guinea, Liberia na Sierra Leone. OMS yasanze virusi ya Ebola yaranduje abakozi bo mu buvuzi 415 kuva icyorezo cyadutse mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'2014 kugeza mu mpera z'ukwa gatatu k'uyu mwaka w'2015, kandi ko barenga 50% ari abaforomo n'abaforomokazi hamwe n'ababafasha barimo abashoferi, abakora ibikorwa by'isuku, abashyingura habitabye Imana hamwe n'abandi bakozi b'abakorera bushake mu midugudu. Kuri Siriya, indorerezi ziravuga ko Etat Islamique yafashe umupaka wa nyuma hagati ya Siriya na Iraq. Umuryango w'Abanyasiriya urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu wavuze ko ingabo za Siriya zahunze umupaka w'ahitwa Al-Tanaf biha abarwanyi uburyo bwo kugenzura uwo mupaka. Abacunga ibihabera bavuga ko umutwe wa Etat Islamique ugenzura hafi kimwe cya kabiri cya Siriya nyuma yo gufata umujyi wa Palmyra. Ibi bikaba byatumye ibintu ndangamurage bimaze imyaka irenga 2000 bishobora gusenywa. Inaha i Washington, umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika, Marie Half, ejo kwa kane yavuze ko Amerika itumvikana n'umuryango w'Abanyasiriya urengera ikiremwamuntu ugereranya ko Etat Islamique igenzura kimwe cya kabiri cy'igihugu cya Siriya. Avuga ko ubuyobozi burimo gukurikiza ibyasabwe na bamwe mu badepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka ko uburyo bukoreshwa muri Siriya na Iraq buhinduka hagakoreshwa uburushijeho kugira ingufu mu gihe Etat Islamique irushaho gukaza umurego. Umuvugizi wa Departement y'ingabo ya Amerika Steve Warren ejo kwa kane yavuze ko Amerika izajyana rokete 200,000 zirwanya amatanki mu cyumweru gitaha gufasha ingabo za Iraq guhangana n'abiyahuzi batega bombe. Katari izakira imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'2022 yananiwe kuvugurura imibereho y'abakozi b'abimukira nk'uko bivugwa n'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi. Nyuma y'igitutu mpuzamahanga, Katari hashize umwaka yijeje kuvugurura uburenganzira bw'abakozi b'abimukira, harimo guhindura ingamba zibuza abakozi kuva mu gihugu cyangwa guhindura abakoresha. Muri iyo raporo y'ejo kuwa kane, umuryango wa Amnesty International wavuze ko ayo mavugurura ataje mu buryo bwihuse bihagije, yongeraho ko hahindutse ibintu bike cyane kuri miliyoni 1,500,000 by'abakozi b'abimukira muri Katari. Coca-Cola, Visa na Adidas, amasosiyete atanga amafaranga menshi yo gushyigikira igikombe cy'isi, yasohoye itangazo kuwa gatatu avuga ko afite impungenge ku buryo abakozi b'abimukira bakomeje guhohoterwa, nubwo atavuze niba azahagarika inkunga yayo ku irushanwa ry'igikombe cy'isi. Umuryango w'umutekano n'ubufatanye mu Burayi ejo kuwa kane wavuze ko impande zombi ziri mu bushyamirane muri Ukraine zarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uwungirije uwo muryango ucunga ibibera muri Ukraine, Alexander Hag, yavugiye i Kiev ejo kuwa kane ko impande zombi ziri mu bushyamirane zakomeje kurwana no gukoresha intwaro zagombaga kuba zarahakuwe. Hage avuga ko intara ya Donbas ikomeje kuburamo umutekano kandi ko nta wamenya amaherezo yabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi byareze Uburusiya ko bafite uruhare mu bushyamirane bubera mu burasirazuba bwa Ukraine butanga intwaro n'ibikoresho.
Urakoze Jeanne ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio ya Amerika i Washington DC numwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi bamwe biyamiriza ikindi kiringo cha President Pierre Nkurunziza, abandi bakiyamamariza amatora yimirije yabaje inama b'amakomine n'abashinga amateka. Icyo gikorwa cyo kwiyamamaza nticoroha mu makomine asanzwe agirwamwo imyiyerekano. Tabita Mukamusoni ni vyatubwira.
Twe gituma tuzibira muri kayiki wacu ni kugira ngo nyene tuzibira aba bantu b'imodoka z'abapolisi zishaka kwinjira muri kayiki, kuko hari imodoka nyinshi zigenda zirarasa mwibara ukabona zigenda ziraturasa nyene mu makayiki twibereye mu kayiki wacu.
Uwo numwe mu gwaruka gwari gwazibiye amabarabara muri kayiki ya Kinanira ya kabiri. Muri iyo kayiki nta myerekano nyezina yabiyamiriza ikindi kiringo cha President Nkurunziza yari kwiraba, ariko utubarabara twinjira muri kayiki tuguma twugaye kugira ngo urengane ufite umuduga ubanza kumenyesha uriwe canke ukaba uruwo bazi canke umenyesha makuru canke umusirikare. Mu Kanyosha imyerekano yari yabaye, ariko bayigira hanini banka ko abiyamamaza bagera muri quartier yabo kwibarabara rya gatanu ryo mu Kanyosha ni haruguru y'ibiro vya commune ya Kanyosha. Igihe twahashika abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bagira bace kuri iryo barabara aho bariko bariyamamariza amatora y'abaje inama ba commune n'abashinga amateka yimirije, ariko ni vyari byoroshye guca aho hantu kuko ababa muri iyo karitsiye bari bagavye bateze imitego y'amabuye n'ibiti, hari n'ikiraro bari babomoye kugira bashobore kuzibira barabara ngo nirirengane. Igipolisi caca kiza kirazibura amabarabara, ariko kibanje kurasa hejuru kugira gishwiragize abo bari bagiko baragira imyerekano.
Mutamakazi wowe ndabona uri kuri uri ngaha anye mbega umva umeze gute?
Tena nta cyo mvuga nta kimwe.
Umumenyesha makuru w'igihe Aristide Nizigire niyemerewe gufata amafoto y'imyamamazo ya CNDD-FDD mbere yahatswe no gukubagugwa. Muri karitsiye ya Musaga Nyakabiga Jabe Nangagara imyerekano naho nyene yabaye. Akagwi k'abakenyezi mu gitondo cyo kuri wa kane kari kagerageje gushika mu gisagara. Igipolisi kiragashwiragiza abava mu bwiza na Nyakabiga bari baranduye ibiti by'ishyirahamwe ryo gutuma tumana ko amakuru ZTL babirambika mu ibarabara ryitwa Moso. Igipolisi kirabikuraho naho nyene cabashwiragije. Ubuzima muyandi makaritsi ariko burabandanya ni nko mu Kamenge, Gihosha, Kigobe, Mutangano n'ahandi. Hagati mu gihugu naho nyene imwe yamamazo yo mu matora yimirije irakogwa n'imigambwe Sende DFDD iprona irongoye n'umufaso ni konsilia n'imigira n'umugambwe FNL wa Jacques Bigirimana. Hari ariko n'utundi duce tumwe imwe yamamazo ihori buragizwa ni nko mu ntara ya Bujumbura mu makomi namwamwe. Indi migambwe itari mike nka Sawanya Frodebu FNL ya Gwasa, MSD n'iyindi bavuga ko badashobora kwiyamamaza kubera gutinyira umutekano wabo. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ikibazo cy'abamenyesha makuru b'abanyamahanga bakorera mu Burundi ataruhusha rwa leta bafise n'umutekano w'abamenyesha makuru muri kino gihe cy'imyerekano nibyo byatumye rishagira amahoro ayoboye urwego rwo gucungera ingene ibinyamakuru bikora aremesha ikiganiro n'abamenyesha makuru aho yasabye ko abamenyesha makuru bo kubahiriza mu kazi kabo nabo bagakora bisunza amategeko agenga umwuga. Desire Atunga Imana yarakurikiranye icyo kiganiro.
Urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru mu Burundi bikora CNC rurafise ivyo runegura mu gikorwa c'abamenyeshamakuru mpuzamakungu aho harimwo bamwe muri bo bakoresha imvugo ndenzarugero igaca umutima Abarundi nk'uko vyashikirijwe na Hishargira Mahoro arongoye CNC.
Turashima muri rusangi ingene ibikorwa biba biriko biragenda ariko ntitwovuga yuko vyose vyera. Turakunda kubona yuko hariho nabashiramwo indenza rugero mu kuvuga ivyo baba bariko barabona ku rubuga kwabari mu myerekano arico gituma huno munsi rero twagize inama naba baserukira ibi binyamakuru vyo hanze y'u Burundi kugira tuvugane ingene bariko barakora hano mu Burundi aho usanga rimwe na rimwe naho abantu baba batekanye bobo ucumengo iyo bagiye ariko habera iyo myerekano haraho abantu iyo baba batekanye iyo bababonye ucubona yuko umengo bagiye nk'ukubakabura.
Muri kino gihe abamenyesha makuru bahura n'ingorane nyinshi mu mwuga wabo na cyane cyane mu myerekano aho bamwe mbere bahakwa no kwicwa abandi bakagabishwa. Richard Giramahoro asaba abagira imyerekano abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kubahiriza abamenyesha makuru n'ibikoresho byabo.
Baba abari mu myerekano bomenya yuko umumenyesha makuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga rubaduruko rubera ku imyerekano ntibamurabe ngo ava mu radio iyi naka ntibamurabe ngo ava mu kimenyesha makuru iki kinaka nibamureke akore mu bwisanzure kuko umutekano wiwe urakenewe kuko nivyo biba biriko biraba ntibishoboka ko bimenyekana atahashitse kandi nawe nyene adafise umutekano co kimwe n'ibikoresho vyiwe. A rero ako kamo dagatera abo baba bari mu myerekano dagatera abo baba bari jejwe gucungera ingene iyo myerekano ibiri kwiragenda hagatera mbere n'ababa bari mu ntwaro.
Muri ico kiganiro Richard Giramahoro akaba yasavye abamenyesha makuru b'abanyamahanga n'abakorera amaradiyo mpuzamakungu ko batokwibanga gusa ku myerekano iri kwiraba mu Burundi ahubwo nyabona ko n'imiyamamazo y'imigambwe iri kwiraba nayo nyene batoyisiga inyuma. Desire Atunga Imana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gica munsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 sa 11 na sa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ejo ku munsi wa kane hatanguye ibikorwa byo guharura impunzi z'abarundi zakiwe mu banyagihugu zitagiye mu makambi izo mugenzi wacu Asumta Kabo yaganiriye nazo zitangaza ko zikeneye gufashwa cyane cyane ibijyanye no kwiga kw'abana babo n'ubuvuzi
kugeza ubu impunzi z'abarundi zitari mu nkambi nizizwe umubare wazo ariko kuva kuri wa kane izo mpunzi aho ziri hose mu mirenge yo mu Rwanda zatangiye kubarurwa abahungiye mu miryango y'abanyarwanda yabakiriye biruhukije bumvise ko izo mpunzi nazo zigiye kumenyekana kuko zikeneye ubufasha nk'ubuhabwa abagenzi babo baba mu nkambi uyu muryango w'abantu munani na usanze mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro bambwiye ko uko iminsi igenda ishira ariko ubuzima bwabo bugenda bukomera kandi bataretse n'umuryango wabakiriye
bakifuza gusa ko batumeye akadufasha kubera biragoye turi umuryango ngane na gucya gushikira ahantu numva n'ikibazo hama bakadufasha akagira ico badufasha ariko ntitutagiye mu nkambi
kuba mu muryango nawe yarafite undi muryango mukaza kubamo biba bimeze gute
biragoye nyene nuko gusaba ihangana ariko biragoye biragoye nko mu misi iza birashaka kugora nabo kubera kubaho ingene kubaho kugaburira abana canke abana bagwaye umva nyene n'ikibazo
yaba impunzi ndetse n'imiryango yagiye ibakira ikabacumbikira bose bagenda babona ubuzima burushaho kubarushya bitewe n'umubare munini umuryango usabwa gutunga uyu mubyeyi utuye mu murenge wa Masaka yakiriye impunzi z'abarundi barindwi kandi nawe asanganywe umuryango w'abantu barindwi kugeza ubu kwabonera ibibatunga ngo nihurizo ariko akavuga ko agomba kwihangana ngo kuko adashobora kubatererana
mwebwe mwakiriye abantu bangana gute hano mu rugo rwanyu
ni barindwi natwe turi barindwi
14 mu mujyi wa Kigali ubwo ni ibintu byoroshye
akundi babona ubigira byaje biba byaje nyine none se nk'abana ba musaza babashyira wakwemera ko ajya mu buhunzi uhari ni ikibazo ariko umuntu aguma agira ngo bizashira bagende ku buryo utakwikura abantu murya bike mukabisangira ariko kumvuguwe neza kuko abantu bawe batapfuye turishimye ko hashiseri bamenye n'abana bikomeje ubuzima bwakomeza bakiga bakabafasha ku buryo batavuga ngo bari abana n'abarundi n'iki za mituweli za nk'uko bakaba bazibaha bakivuza mbese ubufasha bw'ubuhunzi bakabubona
impunzi zashyikiye mu miryango y'inshuti zabo b'abanyarwanda nazo zirasaba leta cyangwa se n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubafasha cyane cyane ibigendanye no kwivuza no mu myigire y'abana babo
bifuza yuko nyene bodufasha bakatumenya tugashobora kwigisha abana mu gihe bitarashira bakabaje kwishure kugira ntibazosubire yo babyibagiwe hama ikindi naco bakagira ikintu bodufasha cerekeye cy'uburyo tukabora nka n'ikintu cyo kwifasha nyene kugira dushore kunganira aho tuba turonke ico tubaha natwe kubera batubeshejeho nyene baduhaye indaro hama ikindi nyene n'uburyo bwo kuvuza abana
kugeza ubu impunzi zitari mu nkambi ntabufasha zigize zibona usibye gushyigikirwa n'imiryango yazaje zihungiramo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze izo mpunzi zituyemo bwemeza ko igikorwa cyo kubabarura cyatangiye uyu munsi ari intambwe ya mbere izatuma izo mpunzi nazo zimenyekana ndetse zikaba zabona ubufasha uyu ni umuyobozi w'umurenge wa Masaka Ndobarurangirwa Roje umurenge nawo wakiriye impunzi z'abarundi
inzego z'ibanze ngira ngo ntago bari bamara hano igihe kinini ariko ubwo hagiye gukorwa ibarura midimari kaba yabigiyemo ndumva uko iminsi igenda ibyo ari byo byose ubuzima bwa buri munsi bwabo n'abana babo bisaba kubijyaho inama kugira ngo abantu barebe niba hari abana bigaga bavuga bati tuzo mu buhungiro ntituzi igihe tuzavirayo ndumva ari ikintu abantu bakwiye kujya inama no kugishaho inama kugira ngo bifatirwe icyemezo kirambye
igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi zitatujwe mu nkambi cyatangijwe kuri uyu wa kane kikazasozwa tariki ya 27 z'uku kwezi Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugiye kumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruhagarara rwa politiki rurabandanya mu Burundi, aho abategetsi bakomeye ba Leta birukanywe mu mabanga yabo inyuma y'uko bamwe mu ntwazagabo bagerageje gutembagaza Leta. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu, iminsi itanu inyuma y'uko kudeta igeragejwe, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yarasohoye itegeko rikura mu mabanga yabo abashikiranganji bajejwe imigenderanire kwivuna abansi n'ubudandaji. No mu gihe Perezida yaseruka ubwa mbere mu gisagara cya Bujumbura kuva habaye igeragezwa rya kudeta kugira yerekane ko ari we akiriramutswe igihugu, imyiyerekano mu mabarabara yarabandanije ku mugambi wiwe wo gusubira kwitoza mu kindi kiringo. Abadashigikiye uwo mugambi bavuga ko biciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagize uruhara rukomeye mu kurangiza ingwano yamaze imyaka 13 mu gihugu. Ugutangaza ko Perezida Nkurunziza azosubira kwitoza mu kindi kiringo vyatumye haba imyiyerekano mu mabarabara, imyiyerekano igipolisi cagerageje guhagarika gikoresheje imiringoti y'amazi, imyuka ibabaza mu maso n'insoro z'ukuri. Abantu bagera kuri 20 bavugwa ko bamaze kwicwa, abandi 100 barakomereka mu kiringo kiri hafi y'indwi 4 z'imyiyerekano. Muri ico gihe gutera ubwoba abantu n'ubwicanyi bigirwa n'abagwanyi b'imikangara b'umugambwe uri ku butegetsi imbere y'amatora y'abashinga mategeko yategekanijwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu n'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu vyatumye abarundi bihumbi n'ibihumbi bahungira mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe amakenga bikomeye n'amaraso ashobora kubandanya aseseka, harimwo amakuru avuga ku bwicanyi bwo kwihora inyuma y'igeragezwa rya kudeta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kurondera ubwumvikane n'ubumwe, aho kurondera kwihora muri iki gihe hari umwuka mubi cyane mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo zo kuziririza kwinjira ku butaka bwazo abantu bavuga ko batyoje uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kandi zizokwiyumvira izindi ngingo ku we wese ateguye agize uruhara canke ategetse ubwicanyi ku basivile. Nta mugambi n'umwe wo gufata ubutegetsi mu buryo butemewe n'amategeko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwemera ko kubahiriza ivyumvikanywe ko mu masezerano y'i Arusha harimwo ingingo itegekanya ibiringo vya president ngo ni nkenegwa cane kugira umutekano n'amahoro bigaruke mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zizeye ko Perezida Nkurunziza azoshira imbere inyungu z'igihugu n'iragi giwe mu gihe yiyumvira nimba yobandanya umugambi wiwe udahuriwe ko na bose wo kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Ukwitoza kwiwe mu kindi kiringo bizogeramira intambwe Uburundi bwari bugeze ko mu vyereke butunzi na demokrasi. Bimwe mu bihugu vyo mu mahanga bitanga ifashanyo biza vyarayihagaritse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakira neza utwigoro two guhuza twishyira hamwe ONU n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, zikaba zisaba abegwa n'ikibazo cy'u Burundi bose kugira uruhara rwubaka mu gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe biciye mu mahoro no mu nzira ya demokrasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakira neza cyane cyane ibyatangajwe n'ikoraniro mpuzamakungu ku karere k'ibiyaga binini ku rugendo rw'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Kenya, Uganda na Tanzania Bujumbura mu minsi iri imbere kubonana n'impande zose. Uburundi bwaragize intambwe kuva ingwano yari mu gihugu yahitanye abantu batari bake irangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisubiye gutangaza ko zishigikiye bikomeye abarundi muri ibi bihe bitoroshe na gato. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mushuti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusa twibutse ibice bikuru bya bigize aya makuru. Eugenie
urakoze Fidel. Twababwiye ko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye amaradiyo ko abanyagihugu ko amaradi amatora hataha hazaba mu mahoro kandi agashimangira ko akaduruvayo kabaye mu rwa mukuru Bujumbura ntaho gahuriye n'ibibera mu bindi bice by'igihugu nubwo imyigaragambyo yakomeje. Bwana Nkurunziza yavugiye kuri televiziyo ya leta kuwa gatatu ubwo yatangazaga ko amatora ataha y'abadepite yigijwe inyumaho icyumweru kuzageza ku itariki ya gatanu ukwezi gutaha kwa gatandatu bitewe n'urugomo rushingiye kuri politiki. Kubyerekeye ubuzima, raporo nshya yasanze abakozi bo mu buvuzi muri Guinea, Sierra Leone na Liberia bataranduye virusi ya Ebola ku buryo bungana. Byagaragaye ko icyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika kibasiye abakozi bo mu buvuzi mu buryo bwihariye, abo nabafashe ya mbere mu kurwanya iyo ndwara. OMS yasanze virusi ya Ebola yaranduje abakozi bo mu buvuzi 115 kuva icyorezo cyadutse mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2014 ushize kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2015, kandi ko abarenga 50% ari abaforomo n'abaforomokazi hamwe n'ababafasha barimo abashoferi, abakora ibikorwa by'isuku, abashyingura abitabye Imana n'abandi bakozi bakorera bushake mu midugudu. Katari izakira imikino y'igikombe cy'isi y'umupira w'amaguru mu mwaka w'2022 yananiwe kuvugurura imibereho y'abakozi babimukira nk'uko bivugwa n'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ejo kwa kane yatangaje ko Tunisia hari igihugu kitari mu muryango wa Utani cy'inshuti ya Amerika, hashima amavugurura yacyo muri demokarasi nyuma y'imyivumbagatanyo y'Abarabu yabaye mu mwaka w'2011. Icyo gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika kibaye igihugu cya 16 gishyizwe mu mwanya wo gutizanya ingufu n'igisirikare hamwe n'inkunga y'amafaranga hagati y'ibihugu byombi hatabayeho amasezerano mu bya gisirikare hagati y'ibyo bihugu byombi. Kuva mu 1989, Amerika yakoze urugaga rw'ibihugu byo hanze bifitanye amasezerano yo gutabarana. Bwana Obama yabonanye na Perezida wa Tunisia Beje Kayide Esbisi kuri Presidence ya Amerika. Umuyobozi wa Amerika yavuze ko yishimiye kumva impinduka muri politiki ya Tunisia muri demokarasi. Bwana Esbisi niwe perezida wa mbere watowe muri demokarasi muri Tunisia mu mateka yayo y'imyaka 60 nk'igihugu kigenga. Bwana Obama yanarahiriye imfashanyo y'igihe gito ya Amerika yo gufasha Tunisia kurangiza amavugurura yayo mu rwego rw'ubukungu no kurwanya ubushomeri. Perezida Esbisi yabwiye Bwana Obama ko ibyahindutse muri Tunisia bikomeje kubangamirwa n'imitwe ikoresha iterabwoba. Umuryango w'umutekano n'ubufatanye mu Burayi ejo kwa kane wavuze ko impande zombi ziri mu bushyamirane muri Ukraine zarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uwungirije umuryango ucunga ibera muri Ukraine Alexander yavuze ko izo mpande zombi zagiye mu mirwano.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiya. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.